Iyi ni radio Isu rya Amerika. Iradio Isu rya Amerika itangira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe neza nshuti duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa muri kino gihe byaraduze umurengera ku buryo bibangamiye imiryango.
Ekarekarekarekarekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabone igihe ruci barajyifata 5000. Nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutu bwashike n'igihumbi. Bariho kabisa bari habarari nzani nka benshi n'iki gihe tugezemo.
Abo ni bamwe mu Barundi bahanzwe n'ibiciro byaduze. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishi ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina apfunzwe. Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 mu ntara ya Ituri. Yohusi Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ibyo bihugu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu. Oriane Tanishaka araduha idonido kuri ino nkuru.
Bikekwa ko abagwanyi bakoze iryo bara bari mu muhari wa ADF, umugwi ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Icyo gitero cyabaye mu bigwati vya Kirindira nkuko vyatangajwe na Carly Nzanzu yahoze ari buramatari wa Kivu yo mu buraruko mu kiganiro yahaye ibinyamakuru vya leta. Abategetsi bavuga ko aba bagwanyi bamaze iminsi bica abanyagihugu mu buraruko bwa Kivu muri iyi minsi ya vuba. Bavuga kandi ko habishwe mu mpera z'indwi iheze bagandaguwe hakoreshejwe inkoho, imbugita n'imipanga. Ako karere kamaze imyaka n'imyaka gahanzwe n'ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi barenga 120 bagwanira ubutegetsi n'ubutunzi buri mu butaka bw'ako karere. Uwo mugwi n'abagwanyi ba ADF ni mu bisanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko, ariko muri iyi minsi yaheze bateye baja hakurya mu ntara ya Ituri.
Muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko
Radio Ijwi rya Amerika iri Washington DC. Igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu vya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu. Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko 11 bapfiriye mu duce two mu majyepfo y'umujyi wa Blantyre twibasiwe cyane n'imvura nyinshi yateje umwuzure kuri uyu wa mbere. Polisi ivuga ko abandi bantu 16 baburiwe irengero, abagera kuri 4 barakomereka. Iserwakira yageze muri Malawi kuri uyu wa mbere nyuma yo kwibasira uduce two muri Mozambique. Aha muri Mozambique inzego z'ibanze zemeje ko abantu 4 ariyo bahitanywe na Serwakira Freddy yateje imvura nyinshi mu mpera z'icyumweru gishize. Uduce twibasiwe cyane turimo na Makura, umujyi muto uri mu ntara ya Zambezia mu gihugu hagati. Abantu 3 nibo bimaze kumenyekana ko bishwe niyo Serwakira muri Zambezia. Inzego za leta zivuga ko uwo mubare ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje.
Igisagara cya Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine, kuko impande zombi zivyemeza. Ingwano muri ico gisagara imaze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigarurira ako karere. Joshua Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ingabo za Ukraine zavuze ko zakoresheje ibibunda bya rutura birimo za burende n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo zikumirize Uburusiya zashakaga kwigarurira uwo mujyi. Mu minsi ya vuba aha, Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza yasanze ingabo z'umutwe wa Wagner w'abacanshuro ba Rusiya zarigaruriye igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Bakhmut, mu gihe ingabo za Ukraine zagumanye igice cyabo cy'uburengerazuba. Uwashinze umutwe w'ingabo za Wagner, Yevgeny Prigozhin, yavuze ko ejo ku cyumweru byari bikomeye cyane. yavuze ko uko ingabo ze zigenda zinjira mu mugihe rwagati ariko intambara irushaho gukomera. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yerehiye ko azaharanira kwimana umujyi wa Bakhmut. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin n'umunyamabanga mukuru wa OTAN umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi Hans Stoltenberg batangaje ko ingabo za Ukraine ziramutse zitakaje uyu mujyi bitayivuze ko intambara ihinduye isura.
Aya makuru yose yagezwe ko hirya no hino ku isi mwejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni radio yacu VOA radio yacu mukanya aturerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'Urwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishu ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi Perezida Kagame yabivugiye mu nama mpuzamahanga ireba iby'umutekano iteraniye Doha muri Katari. Yavuganaga n'umunyamakuru Steve Clemons uyobora igitangazamakuru Semafol gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ibyo Perezida Kagame w'u Rwanda yarimo agaragariza abitabiriye iyo nama urugendo u Rwanda rwanyuzemo rwo kwiyubaka ubwiyunge n'iterambere ry'igihugu mu myaka irenga icumi ishize. Muri icyo kiganiro umunyamakuru Clemons yabajije Perezida Kagame ku ifungwa rya Paul Rusesabagina inkiko z'u Rwanda zakati imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwicanyi n'iby'iterabwoba. Asubiza umunyamakuru Clemons, Perezida Kagame yavuze ko icyo kibazo kirimo kwigwaho kugira ngo kirangire.
We are not people who want to get stuck in one place and not make any movement.
Ntabwo turi abantu bashaka guhera ahantu hamwe tudatera imbere ku mpamvu iyo ariyo yose. Nk'uko mubizi no mu mateka yacu, igihe twashaka gukomeza tujya imbere nk'uko twigeze kubivuga, twageze n'aho tubabarira ibitababarirwa. Uko ni nako abantu bagize uruhare muri Jenoside n'ibindi, baje kwisanga benshi muri bo bidegembya. Ntabwo duheranwa n'amateka yacu. Hari ibiganiro, hari ukureba inzira zose zishoboka zo gukemura icyo kibazo hatabayeho kwirengagiza uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Ndatekereza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kubitunganya.
Ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina ryateje impaka nyinshi haba mu Rwanda no hanze yarwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje kuvuga ko urubanza rwa Rusesabagina rwaranzwe n'amahinyu menshi ajyanye no kutubahiriza amahame y'iburanisha riboneye, aho bavuga ko leta yagiye kure mu kwivanga mu mikorere y'ubucamanza. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba leta y'u Rwanda kurekura Rusesabagina kuko bisanga yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu muryango we bemeza ko yashimuswe.
Urakoze Edi Gwema. Ubutumwa bugufi bwa Twitter umuryango wiwe wahaye Ijwi rya Amerika ryari riwusabye kugira ikivuze kuri iyo nkuru yatangajwe, kugira buti umuryango wacu wiruhukije wumvise iyo nkuru nziza kandi tubandanya kugira icyizere cy'uko inyishu iriko iraganirwa izoshikwa ko mu bihe bya vuba. Muri Kongo, amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanya ubutegetsi batwirwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu muri sekitori ya Rurenge, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga ndetse n'umuyobozi wa groupement y'abasimunyakaside Kitongo Kasindi avuga yuko abagwanyi batwirwaneho bari bavuye mu minembwe bazindutse batera imihana yo ku Kijombo, Musika, Lubinjira na Tusheki iherere muri groupement y'abasimunyakaside sekitori ya Rurenge. Uyu muyobozi wa groupement y'abasimunyakaside avuga yuko nta mubare w'abantu bapfuye baramenya, ariko amakuru bafite nuko ari amazu yahiye, amatungo arasahurwa, ndetse n'abaturage bamwe biganjemo babembe n'abanyindu n'abapfurero bahungiye Kalambi na Zamimbiriro muri sekiteri ya Rurenge. Na Blize Mable n'umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke yemeza yuko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bari mu migwano ikomeye n'abagwanyi batwirwaneho, kandi ko hari abaturage baguye muri ibyo bitero.
Abana bane bafikiwe mu nzu tutora abagore batanu n'abagabo babiri batemaguwe abandi baraswe na masasu inzu nyinshi zigeze ku 320 zahiye nikabajanye icyo nicyo kibazo cyabaye hari akabisa ariko biroze bishamu bimaze kubagarura inyuma ubunyine bigakibageje hari mu kijombo n'andi bitazangandura heba bazankura igasubiza iwabo
twavugishije umuvugizi watwigwaneho kamasandakize atubwira yuko twongera kumuvugisha Dutelefonye telefone ngendanwa ntiyanyuramo mu itangazo twigwaneho yasohoye kuri uyu wa mbere rigaragaza yuko mayimayi biloze bishambuke n'inyeshamba z'abarundi zare gitabara zari zivuye musika mu birometero 37 zateye imyana y'abaturage b'abanyamurenge ya Rutigita Mashana Munyi twigwaneho basubiza inyuma kuri uyu intambara iri ku kijombo umuvugizi w'inyeshamba zare gitabara nazo zishinjwa kuba ziri muri iyo migwano Patrick Nahimana yabwiye ubujya Amerika yuko ingabo zabo zitari muri iyo migwano yatwigwaneho na biloze bishambuke
amakuru yuko twabateye ku munyi n'ibinyoma n'ibihuha n'amakuru y'ubyibyo iyo twigwaneho iri kuragira kuko twebwe muri objektive zacu duhanganye na leta y'Uburundi rimwe yambukiza duhinga no muri Congo kuba twebwe twitegura kujya guhangana nayo turutse rero niba nta mugwi n'umwe muri Congo n'umwe yaba twigwaneho yabona duhangane umugwi twahangana n'umugore wose ushobora kuza kuduha batuzanira umwanya ariko kuvuga ngo twari twagenze utatwigwaneho habe icyo ni ikinyoma cy'inyuma
iyi ntambara yo ku kijombo ntimuyirimo
habe na gatoya ntatuyirimo ntasirimo
twavugishije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe ntibyadukundira gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe ndetse kuva brigade ya FARDC ya 12 iboneye undi muyobozi mushya mu minembwe ndetse no mu nkengero zayo hari amaze igihe kirekire nta migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yumvikanye Uveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse hari byaduze inshuro zitatu zose nizirenga mu mezi atagera kuri atatu eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye
Haja ni hereka bana barabaya batimbaye kumbo y'uburyo bukingene babaho.
Uwo mukenyezi wo kumuba mukuru wa politike gitega yemeza ko abana ari iwe baje amashuri bitewe nuko baje ku masomero atacho bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiye ni rujya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Irafite inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri. Haja ni hereka bana barabaya batimbaye kumbo y'uburyo bukingene babaho.
Uwo mukuru wa mbere wo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bw'uburengero nawe yemeza aho bavuka atari bwabo n'idubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe
rekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabo n'igihe cyo baragifata 5000 nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutari bwashike n'igihumbi nta n'umusi n'umwe umuceri wari bwabo 3000 wa kuzibara umuceri ntibarenza icatatu icatanu
avuga ko abanyagihugu bari bakwiye imfashanyo y'ifunguro
yaba igihugu cyagitunganijwe neza aho tugeze twari dukwiye gufashwa kwa kundi ICR ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cy'ubunekeye gufashwa nicyo gikenewe n'ahandi kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashi
uwo mubyeyi wo mu Kibitoke nawe aryabanje guca ingero ati tugiye kugwa mu bana
twebwe mbere nk'aba cyangiro turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye
umukenyezi twasanze mu isoko ry'ububanza mu burengero we abona ko atakindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema
umuti wabyo nuko twesenga Imana hanyuma tukaronka imvura ku bihe tukaraba ko Imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba
bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango
bafata umuntu ngo agiye mu ihoteli kumbe hari aho bajyanwa n'inzara bakafata ngo nabamaraya
uwo murinyi w'ibanza nawe ati uko zivugirwa niko zitamba
uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icyatanu nawe byo bitanu tuzobigura tugirene biradushikiye natwe rero kwihangana uko nyine
uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango
twibwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ntibikunda
abanyagihugu baganiriye n'iri rya Amerika bemeza ko hari imiryango ubu irara idakoze ku wepfo
bariho kabisa bariho bararinzana nka benshi muri iki gihe tugezemo
nzara ubutse mu gupfira mu bana kwa iko cyo kuri nyimiryango n'imisitati gihera kudasitse inkoro gutse ubutu sibaho ko by'Imana
nagira abantu ubutu bajyamishije imponi
ariko usanga abantu bari ko barasa kandi ugasanga bishwe n'inzara ku cyoge abanyagihugu turi ko turahasiga ubuzima
umukozi wo mu nzu mu gizagara cyo gutunze Bujumbura na bati abakoresha haraho baduta kwa makosa
haraho iyo tuharira nyene twari cyiru kugiye uno munsi bukeye kubisanga
umukuru w'ishyirahamwe riko mafatiye kubiteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka kubwa Gabriel Rusiri uruharamye ufite leta yonyene
abahinga bavuga yuko atakibihagaritse nk'ibiharage bavuga ko kwezi kwa gatandatu bishobora kugera ku 600 n'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo nabo bagomba gufata ingingo urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirare we avuga ko umwimbu warya nawe mbere agahamagarira abarundi kugamurira abanyaburaya yemeza ko bagejejwe na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka vukamwo mu kwezi guheze
inzara y'abarembeje ni mubizi ko mwarukya muri abarundi rone ikintu kibiharaje none se none ndabeshe abavuye buraya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe ati ndakarasa n'icyumuta n'igiharaje n'iki nicyo bagenda bakeshe
Rufira afite kwabona imvugo nk'iyi
hari aho bavuga ibyari gusanga batazi ku bintu byaduze rero none nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda baduga ikibiyo n'izuba ntibaryumva mugabice bijyana n'uyu mwinu renze abantu bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaza cyo yumvira ko abantu bose bahaza
ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza atunga mu ruheze president ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko aha hari Bujumbura Mukuru w'umugambwe Senere utabwanwe n'ubutegetsi yibutsa abaramutse igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo agatoro rwasa yabigarutse ko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka ine y'umugambwe w'umaze
Kuba umutware ni ukwikorera ibibazo byabo mutwara
Perezida Ndayishimiye ashyira amakosha ku bashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari intandaro ya byose
amahera y'amvamahanga ntadoga kubera ntidushora hanze ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye
wa wundi ati amarushwa ntasiga yandi iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze Eroge uri kaneza ijwi rya Amerika
mugiha makungu ahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe umukenyezi aha ababa mikambi zandutana nyarugusu mu gihugu cha Tanzania bo bavuga ko ibibazo byabo bitaravyongera uko umwaka utashe ko atabwigenge bagira gufatwa ku nguvu nihohoterwa hagati iyo yabubakanye byarenze urugero muri iki gihe n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere abagabo n'75 n'umukenyezi umwe no mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwa komine Gasuru benshi mu mpunzi barafatwa bagirizwa amakosa nkamwe nayo kutaronswa imfashanyo zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma impunzi zama zasohotse inkambi kutyo bigatuma benshi muri bo bafatwa n'abajejwe umutekano kenshi impunzi iyo zigize ibibazo nk'umwe n'ibyo zirafungwa bamwe bamwe baboneka ko atakibazo bafise barasubizwa mu nkambi hari n'abimwa ubuhungiro bagasubizwa mu Burundi ku ngufu uyu ni Paul Gaspari ajeje abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta
na jumla ya wafungwa abari mu gasho ibitigiri ni 77 abarundi ni 76 abagabo 75 n'umukenyezi umwe amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusoma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi bwana Gaspari ahamagarira impunzi gukurikiza amategeko agenga igihugu cya Tanzania n'agenga impunzi kugira zibe mu nkambi atankomanzi mu gihe babona ko icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke, aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zija nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wabuza umuntu gusohoka. Biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranye, abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi isabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu. N'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko.
Na kuna sheria ya wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mule.
Muri ibyo biro by'urujya n'uruza twasanze Abarundi hafi 10 bafashwe mu ndwi ishize bazira gusohoka inkambi badasabye uruhushya. Ababijeje batwemereye kubavugisha mu kiganiro bavuze ko hanini gituma basohoka ari kujya gushaka ibikenewe mu gihe bataronswa bihagije mu buzima bwa kiremwa muntu.
Inkambi narayitorotse nari ngiye nyine guca amahera nakora 2 ku munsi hegereye inkambi nyine ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabi ati reka nzikora yo ku munsi nta
bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri na rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko nta kundi
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka.
Ikindi bemeza ko kuronswa uruhushya bigoye cyane bigatuma biyemeza gusohoka. Benshi mu mpunzi zifatirwa inyuma y'inkambi zicibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamaze igifungo. Bamwe barasubizwa mu nkambi aboneka ko ari abagizi ba nabi. Muri bo hari abasubizwa mu Burundi ku nguvu abandi nabo bakaguma mu gasho. Hafi impunzi 85 barafungwa burukumwa kutashe bazira amakosa atandukanye. Naho biruko izo mpunzi zisaba amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye gukemura ibyo bibazo bihambariye impunzi. Kuva muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abakenyezi b'Abarundi kazi bahungiye mu Rwanda baragerageza gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere. Muri abo hari n'abahisemo gusubira mu ishuri kugira ngo biyungure ubumenyi na imyaka yabo iriko iraba myinshi. Inkuru Thierive Ndayishimiye adufitiye ari Kigali.
Umukenyezi w'umurundi kazi Inamahoro Joseline yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda munyumaza kuba mu gisagara cya Kigali ari mu bakenyezi babeshejeho umuryango kuko yagerageje kurondera ubumenyi butandukanye ngo mubeshaho n'umuryango amaze kubona ko abaye impunzi. Uyu mukenyezi afite abana 5 ari mu myaka ishika kuri 50. Aganira n'Ijwi rya Amerika arasigura uko yabigenjeje.
Tuje ku rusengero kuko bisanzwe ni umutangaza mu rusengero te abantu bazaza kwigisha gukora amasavon liquide abantu babishaka bazogende. Ibyo bintu byabaye byiza cyane kuko jeneze mu Rwanda nabizi.
Inamahoro yabwiye Ijwi rya Amerika ko agishika mu ikambi yagerageje kudandaza resitora mu nyuma abona ko ategerezwa gutera iyindi ntambwe asubira mu ishuri kwiga kugira ngo ashobore kumenya ururimi rw'Icyongereza nk'ururimi rukoreshwa mu Rwanda mu buzima butandukanye.
Narashitse sinicara naho ndagira resitora irantumbira abana ntibigeze babaho nabi mugamanyuma ndavuga nti sinoguma mu maresitora reka izabe byose nkarisha ubwongo usubire ku ishuri. Jewe nahise njya ku ishuri ko navuga nti nimba navuye muri peyi francophone ntashize muri peyi anglophone najya mu maresitora nzotahira ibyo ndi mu bihugu kivuga Icyongereza nsubira ku ishuri. Rero ndabanza kujya mu makarabe y'Icyongereza ndakimenyera noneho njya muri senior 6 ndiga sinda neza cyane. Malheureusement, kubera imyaka ntibashoboye kumfata ngo banyishure nagomba gukomeza muri kaminuza. Nize Igifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili.
Yarabandanije yiga n'akazi ko gukora amasabuni abyigisha n'abana biwe. Ubu uyu mukenyezi yabaye mwarimu yigisha mu gisagara cya Kigali akabifatanya no gukora amasabuni akabasha gutunga umuryango wiwe nk'uko abivuga.
None aho mugabo Mwisimana imbere ko adaha diplome ndonk'akazi i Kigali. Kwita twimuka mbonye akazi Kigali niba nonumviye atangazo nshimutse atatangwa akazi tugakwiga gire dukora masabuni niwe rero twagiye twiyumbunganya ndakomeza ntangura gukora ibyanjye cyane kuko nabonye ku association menshi tagenda neza nkora ibyanjye byenyine ndakora n'indi mirimo jero ndi umutica wa French nkora mu kigo cy'abantu bafone mu bwankigisha igifaransa noneho naroha komande nkava kazi nimugoroba nirukanga gashika ngakora n'abana banje ko abo twaranye kwiga ni babiri ko nabo nagenda bibigisha nabo baramfasha
uwundi mukenyezi w'umurundi kazi yahungiye mu Rwanda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni Kamimana Janine nabo mu gisagara cha Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akora akazi ko gucumba ubuswage bukogwa mu myumbati buzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe arashima umukenyezi ashobora kwibeshaho adasabirije akabasha no kurondera abamugurira ibyo yakoze gucyo akiteza imbere
navyigiye Burundi hanyuma ngezi no shima kubikora kuko hari abantu benshi ino b'abarundi bari bavyifuza nanjye kora nari ndabizi ndabikora nanje gira ko kandi biramfashe kubikora rero turondera imyumbati imyumbati irura ikomeye tukayizana tukayitonora tukayiteka tukayikuramo imizi n'utundi tuntu twose twaba turimwo tutameze neza hanyuma turayinika mu mazi tukaza turahindura amazi turonga dusesa dushyiramo amashasha kugera ku minsi 15 ubwo rero mwasanze ndiko ndabufunga twahereje kuwucumba
uburobe nk'igifungurwa kimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi Kamimana asigura ko n'abanyarwanda basigaye babumugurira aho no mu maresitora bare baza kuburondera
hanyuma amaresitora dukorana amaresitora yiremera nk'ubujyewe akenshi abantu bishima ndabazi cyane usanga afise amanimero yabo iyo abandi bantu bagiye barahanahana amatelefoni umuntu arampamagara nkamushira ubwo rero abantu baranyishura neza imbogamizi niko ndahura nayo rero ubu nta myumbati ihari niyo ibonetse iboneka ari mike kandi yarazinze irazinze cyane iyo nahora ngura ubu ngurira icyo cyayo nkayigura ku mafaranga kandi menshi
abo bakenyezi bose ibyo bakora bibabeshejeho nk'uko babyivugira batumirira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakumva ko umukenyezi nawe ashoboye muri byose atabanje gutega amaboko
nababwira ko umuntu yereka kwiheba ko nicyo kintu cya mbere nabonye kibi iyo wihebye n'ingufu zo gukora zirashira ariko iyo utihebye ukagendera abandi bakenyezi mukaganira barakungura ibyiyumviro n'uwuzoshaka azaze ndamwigisha kandi umuntu afise amaboko ntiyobaho nk'ikimbuga
abantu nababwira nk'abakenyezi ngo nabo ugerageza kurondera ikintu wokora kuko umuntu yicaye hano ntacyo nawe yifashisha umuryango kwicara niyo twavuye ntabwo umuntu hari ikintu yaronka yicaye
ijwi rya Amerika yagendeye abo bakenyezi mu gihe turi mu kwezi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi uhimbazwa ku ya 8 ukwezi kwa gatatu buri mwaka muri uyu mwaka mu Burundi bahimbaje uyu munsi ku kivugo kigira kiti uruhare rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira naho mu Rwanda bawuhimbaje ku kivugo kigira kiti nta usigaye inyuma guhanga udusha n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
mbere ko dusezerana dusubiye tubibutse ingingo nkuru mpuzamakuru twabashikirije intagondwa mu seruko bwa Kongo barayi bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu igisagara cha Bakhmut mu seruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'u Burusiya n'iza Ukraine ku impande zombi zibyemeza ingwano muri icyo gisagara maze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigaburira ako karere mu makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini twabwiye ko president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe igenewe kugerageza gutorera inyishu kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina umuryango wiwe mu butumwa bugufi bwa Twitter wahaye ijwi rya Amerika wavuze ko wanejerejwe no kumva iyo nkuru naho muri Kongo amwe mashyirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanyi batwirwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu muri sekitori ya Rurenge teritwari ya Fizi intara ya Kivu ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye indanse hari byaduze inshuro zitatu zose n'izirenga ku meza atagira kuri atatu aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika dushimire ababigizemo uruhare rwose n'abashoboye kubikurikirana tubasezere tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.